Amakuru yuko umwigisha yoba yaranduye ikiza cha virusi ya corona yatanguye guhanahanwa mu ntango zino ndwi inyuma yuko umupfasoni wiwe asanze ajejwe igisata c'abakenyezi ku ivuriro ryitiriwe umuganwa Rudoviko gwa Gasore Francis wiwe wa Gasore bimenyekaniye ko yanduye agatwagwa kwa muganga umuryango we nawe ugashirwa mu kato. Umwe mu bigisha bo kuri iryo shure yadusabye kudatangaza amazina yiwe yemeza ko umwigisha yanduye co kimwe n'umuryango wiwe wose. Mu majambo yiwe yagize ati "Ndugure twa mugina erega n'imbere yuko vyemeza ko madame wiwe yanduye yarafise agakorora gateye amakenga yaba we yaba bana n'umugore baranduye ni mudutabariza ahubwo ndugaye twa mugina." Apollinaire Bizindazi umuyobozi wa Ecole Independante yahakaniye ijwi rya Amerika ayo makuru asigura ko uwanduye ari umupfasoni w'uwo mwigisha gusa.
Uyo mwigisha nta kintu na kimwe cemeza ko guhaye kuko madamu wiwe niwe bavuze ko guhaye kwa kiriniki hanyuma mu ntumbero yo gukingira umuryango cyabasaba yuko n'umugabo wiwe n'abana baguma muhira mugabo bashikiye saha nta kintu barabagirira nta kintu na kimwe cemeza yuko guhaye.
Ari nka mu byoshika nawe mugasanga arahise byo ca bigenda gute hari ingingo mbona mu zofata
hamwe byoshika bagasanga arakwaye n'ibintu bisanzwe atubindira bamusure hanyuma twibwe mu kurindira yuko agaruka ku kazi hari abigisha babafata kintu gishobora guhamagara bakabikora ubuzima bw'ishuri buzobandanya buzobandanya nta ngorane n'imwe ihari turatekanye kandi biragoye nabo batavuze kuko batoba bagwaye hari naho nabo babyeyi bazana abana bashobora kuba bagwaye kundi barabapima nabo bagasanga aragwaye n'ibintu bisanzwe bishi baragwaye niho turishi bagwara inkorora bigashika kuvuga yuko hari ibyo bari yangaye ku ishuri kuko biko babandanya bigashika bakamutuma bagasanga aragwaye tuzongere kuba baramuterera muri iyo minsi 14 naho yoba ukizi uzo kwishuri uzobandanya.
Mu gihe hari umwe mu bavyeyi yabwiye ijwi rya Amerika ko hari abamaze kwiyumvira kuzoba baragumije abana muhira kugeza kino kibazo gikemutse twabajije umuyobozi w'iryo shure biramutse bigenze uko ko ari ico bategekanya nawe atwishura ati
iyi kayishitse si ya mbere mu Burundi ni bishi bagwaye hanyuma nagira ngo mbire yuko icashitse ntari hano yandi mashuri gishika ko nitugeneye kuyinjiramo kuko nitwashatse twabaye kuri ndepanale yoca y'ubugara sisi yubamye none ko ubuzima bw'igihugu bubandanya uko turi muri mitingi tuca mu masengero tuca mu manza uco tusaba ko baba babajanye cyo nibaza yuko burindira tukabandanya tukiga hanyuma hagize ka iboneka bakayitereta kuko ni benshi abagwaye bose bapfuye niko ndatwumva siniyoza yuko Ecole Independante yoba yigenga ku rwego cyo kuba munahagaritse amasomo yaho ubuzima burabandanya kabisa.
Mbega none gadiregite ubuhoho abana mu kwiga biga gute baraciga uko bahora bicaranye bangahe bangahe ku ntebe abigisha bobo hari udufukamunwa byifashe gute mu mashure aho mba bariko baratanga ibyo byigwa no ku banyeshure mu ntumbero yo gukinga kino kiza
madam cyo sinabwira mu Burundi kazi nibaza yuko ataamurunda ataho umwana yicara na wenyine nicyo gitangaje rero iyo kaya bonetse nubwo abana bicara nari babiri ikunda ko umwana ashobora kwicara na rumwe muri iki gihugu cy'iwacu hanyuma icyo ukwita bavuga ngo tukukinga ku muntu watwibwe uko amakuru twayaronsa tuva mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu batubwira yuko bugiye mu rugo gukinga ku muntu wakoreshwa n'abamaze kurwara cyangwa abakozi bo kwa muganga twebwe ikintu dukora tubimiriza ko bakaraba bakareka kuramukanya bakagenda na madevesita abaye bishoboye mugabo ibyo byo gufata ku muntu watwibwe batubwiye ko ataragera kuko nibaza ko atanu n'umwe ariko barabikoresha mu mashuri mu Burundi
ko ari umuntu yabonana n'abanyeshuri batari bake yigisha baba abo yigishiriza kuri Ecole Independante baba abo yigisha inyuma y'amasaha yo kwigisha amakondiswa bikaramuka bibonetse ko ayifise uko bicara uko bameze bizokomeza bigenda gutyo canke hari ingingo muzofata
bikaramuka byemejwe yuko ayifise cyane cyo abanza kujya kwa muganga akazogora kayake hanyuma mu kurindira tuzoca turaba abo bana ayo mashuri yahora agendamwo duhamagare abo mu bushikiranganji bw'indero bahamagara y'abantu bati imero barabe kugira bahora bagirira abandi nuko baza ko byogenda.
Ishuri Independante ryigenga mu Burundi ribarizwamo abanyeshuri barenga 170,000 n'abigisha barenga 100. Inyuma y'ikiganiro twagiranye n'umuyobozi waryo hari amakuru yandi twaronse avuga ko ubuyobozi bw'iryo shure bwa bwarasavye ko abanyeshure bahuye n'umwigisha akekwa ku bwandu co kimwe n'abigisha bopimwa ariko kugera ino saha bakaba batarashobora kuronka inyishu. twongeye kurondera umuyobozi ngo aduhe umuco kuri ako kabazo co kimena bamwe mu bari mu murwi upima ariko nitwashobora kubaronka ku matelefone yabo abo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bamaze kwemeza ko banduye umugera wa virusi ya corona mu Burundi ni 27 gusa igihugu c'u Burundi ni igihugu gikomeje kwagirizwa guhisha ibitigiri inyavyo n'amakuru ajanye n'ico kiza gihangayikishije isi ariko ubutegetsi bukabihakana.